Jihani rungwa w'imyaka 55 w'abana babiri aba muri site ya Karurama iri ku metero wa 500 uvuye ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura Burundi na Republika ya Demokrasi ya Kongo yageze muri ico kigwati kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi mu 2014 we n'abandi ba muri iyo site bafite ubumuga butandukanye hari abagendera kudukinga kubera bacitse amaguru abandi bafite ubumuga bwo kutabona canke bacitse ukuboko canke ukuguru bakingira ayo mazu bari bafite umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ibivyuma vyabutanga vyarashaje bakaba bari mu kizime iganiriro rya Amerika ko ari ikibazo gikomeye
ubu rero turi mu kizime murabona n'ahantu tubangene hegereye Rusizi hari umwijima ukomeye cyane ikintu badufashije amazi turayafise ariko twari dukeneye umuyaga nkuba vyihuta nk'ubu muno n'umuntu agendana ubumuga agendera ku gasheze rurande kubekiye byasaba yuko uwo muntu yoca ahantu habona urabona n'ahantu badushyize ko ari munsi y'umusozi biragoye cyane nyakuba mumenyesha amakuru
ariko igisonga uwo mugabo yamaze imyaka 22 mu gisirikare cy'u Burundi kurusha ni ukubona habaye atarupapuro ruhamwegurira nk'itongo ry'iwagira
tumaze imyaka hafi 10 igiri kwire turi muri aya mazu ntitugira ibituranga ntitugira impapuro ndangatongo kandi nyakuba umukuru w'igihugu yirirwa aravuga ko n'abarenganijwe bagomba kubarenganura kuko ntitwumenya yuko twabaye abagererwa ari twe twabaye abagererwa twenyine kubera tugendana ubumuga
izi mpungenge rya Amerika ryazibajije Colonel Frankbert Wiyereke umuvugizi wa FDNB gisirikare cy'u Burundi
leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe rero uburema na leta izosubirana ayo matongo kandi bishitse uwahoze ku rugamba kitaba Imana itongo ricariba iry'umuryango
ariko izo ntibinyura ntiruhungwa yamugaya amaguru atanga akarorero ka bamwe mu bapfakazi n'imfubyi zisigwa na bagenzi be ubu batagihabwa imfashanyo
abo twatumye ngo baje kukibaza bavuze bati ahubwo genda bitegure abo bantu harimo abasigwa yuko ayo makaro batazosubira kuyaronka n'akarasiyo batazosubira kukaronka icyo rero twagomba mukidushikanire hejuru
Jean de Dieu Ndikumana n'umukuru wa site ya Karurama uwo mugabo w'abana 10 afite imyaka 50 yacitse ukuguru kumwe ikimubabaza cyane ni ukubona we n'abagenzi be batavugwa kandi baravyemerewe yamutarwanira muri umwe mu mirwi yagwanye igisirikare cya kera
niyo bandikiye amasezerano rande amabekiye abantu tumugaye dukoresha nk'ibyandikwe mu 9 k'umwaka uheze n'ubu ntibiraboneka tugomba dusubire ku inzira mu kundi k'9 bitaraboneka none wumva ngira barabonye ko twakize mbabo rero barabonye ko twakize ntibadusubize ku kazi nakari bamwe bamwe turonka gasara kuko bamwe nta gasara turonka aduhembe nakari dusubire ku kazi nawe bakaba babona ko tutarakirana nibaduhe ibyo twemerewe n'amategeko none nk'abantu twakoreye igihugu tukamugarira ku rugamba none twose tubintahabwa mu byo twandikiwe duhabwa ahubwo nagira ngo nibindi bo twongerereza imfasanyo bakagira ati aba bantu bakoreye igihugu reka tubongerereze ku mfasanyo nabo babeho nk'abantu nk'abandi
ise ntirampe ba w'imyaka 50 bakaba bafite inzaro 6 nabo n'impumyi uwo mugabo yahoze ari umurobere yemeza ko atagihabwa imiti uko yahora
kare twavugwa kane mu mwaka ariko ubu ni kabiri mu mwaka nk'ubu ntibaraza no kutuvura kandi hari abantu bama ku miti bafise indwara zitandukanye najewe buri mezi 3 ndakeneye umuti kanaka bivanye n'ubumuga bwanje mbwa hari uwundi ahera ku wa mbere akazoshika ku wundi wa mbere w'umwaka amiri kinini bidakunda yuko hoca muno munsi atameze kinini rero nk'uwo iyo bicanganye usanga bimugora
Colonel Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi yabwijwe rya Amerika ku kibazo kiriko kirigwa
abahoze ku rugamba kandi baravugwa igihe cyose gikenewe ariko hagiye gushika imiti kabura mu mafarumasi bigafata igihe kugira ngo biboneke ariko igihe cyose bituye ibiro bikuru bibajejwe baravugwa barapimwa hariho umuganga yamabakira
ibitigiri bitangwa n'ikigo cy'Adaka kiraba iterambere ry'abahoze ku rugamba mu Burundi byerekana ko bagera ku 800,000 baturuka mu mihari itandukanye y'inyeshamba z'abahutu zahoze zigwanya igisirikare cya kera cya Cyizizi n'inkehwa z'abatutsi hamwe n'abasirikare ba kera. Abamugariye ku rugamba muri bo bashyizwe mu bigwati bimwe, abari ibintu n'ibindi bakavuga ko ari urugero rwiza rwo gusubiza hamwe no kunywanisha abahoze barabana y'ingwe. Eroje Ulikaneza, Ijuja Amerika.